bashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri micro muzindukanye na Joy Diane ni nahazwe amakuru tubafitiye muri kano kanya tuyahera kuyagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Waramutse Diane, mwaramutse namwe inshuti muduteze amatwi amakuru tubafitiye. Duhere ku gikombe cy'ibihugu by'Iburaya, aho Ubutaliyano bwatsindiye igikombe cy'ibihugu byo mu karere k'Iburaya ku munsi w'Imana, bwatsinze Ubwongereza ku mapenalty 3-2. Inyuma yuko iyo migwi iserukira ivyo bihugu vyombi inganije igitsindo ku kindi mu kiringo c'iminota 90 yagenewe mu bisanzwe urukino rw'umupira w'amaguru n'iminota 30 y'inyuma yaho. Nguko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters, ubaye ubwa mbere Ubutaliyano utsindira ico gikombe kuva mu mwaka w'1968. Ugo rukino rwabereye mu kibuga c'umupira w'amaguru ca Wembley kiri ku mugwa mukuru w'Ubwongereza Londres. Nigo rukino rwa mbere rw'igice ca nyuma c'igikombe c'ibihugu vy'Iburaya utatuwe n'amapenalty kuva Czechoslovakia itsinze Ubudagi bwo mu burengero mu mwaka w'1976. Ubutaliyano bwatsinzwe mu gice ca nyuma c'iryo higanwa mu mwaka w'2000 no mu mwaka w'2012. Itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters rimenyesha ko Novak Djokovic wo mu gihugu ca Serbia azi ubwa mbere ku rutonde rw'abakinyi bakomeye cyane mu rukino rwa tennis ku isi. Yatsinze ku munsi w'Imana ihiganwa rikomeye rya tennis rya Wimbledon. Yatsinze Matteo Berrettini wo mu Butaliyano mu maseta 3-1 ku manota 6-7, 6-4, 6-4 na 6-3. Intsinzi igira ya gatandatu atahiye mu ihiganwa rya Wimbledon. Muri rusangi amaze gutsindira amahiganwa akomeye ya tennis 20, anganije n'abandi bakinyi bakomeye ba tennis Roger Federer wo mu Swiss na Rafael Nadal wo muri Espagne. Yarabahayagije mu kuvuga ko ari abakinyi rurangiranwa muri tennis. Avuga ko ari bo bakinyi bahiganywe nawe bikomeye cyane muri ugo rukino, ngo niyo mpamvu bibandanya kumuha inguvu kurushiriza. Djokovic afise imyaka 34 muri kigi, avuga ko imyaka 10 amaze akina tennis urwego rw'ababigize umwuga ari ikintu gikomeye cyane kuri we, kandi ko azobandanya ahiganwa. Tukivuga ku makuru yo mu mahanga, isanganya ya bisi yahitanye abantu 12 muri Turkiya. Uretse abapfuye, abandi bantu 26 barakomeretse igihe iyo bisi yari itwaye abimukira yagira impanuka mu buseruko bw'igihugu mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu mu gisagara ca Van kiri mu buseruko bw'igihugu hafi y'urubibe n'igihugu ca Iran. Itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP rimenyesha ko mu bapfuye harimwo abimukira 12 n'umuntu umwe yafashije mu gutegura kubatwara. Abakomeretse bajanywe mu bitaro mu gihe nyeniyo bus yatawe mu mvuto. Tuze muri Afrika, itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ritangaza ko amamangazini yasahuwe mu ijoro ryashiriye ku munsi w'Imana igice cy'ibarabara rikuru kirugagwa igihe abantu bari bitwaje inkoni bariko bakora imyerekano mu gisagara cya Johannesburg ku munsi w'Imana. Uruhagarara imbere y'uko rukwiragira rwari rushimikiye mu ntara Zuma akomokamwo ya KwaZulu Natal, aho yatanguye igihano cyo gupfungwa amezi 15 kubera yakengeye ingingo ya sentare yo kwitaba urwego rw'ubutungane rujejwe amatohoza ku vyaha vya ruswa yagiriza igihe ari perezida. Naho muri Ethiopia, itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP rimenyesha ko umugambwe uri ku butegetsi Prosperity Party watsinze amatora y'abashinga amateka n'amajwi menshi nk'uko ivyavuye mu matora vyavyerekanye ku munsi wa gatandatu. Ivyo bizotuma Abiy Ahmed agira ikindi kiringo gishasha cy'imyaka 5 mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere. Umugambwe Prosperity Party watsindiye ibibanza 410 ku bibanza 436 mu nama nshinga amateka y'igihugu hisunzwe ivyavuye mu matora vyashikirijwe n'urwego rw'igihugu rujejwe amatora. Ivyo biharuro vyerekana ko imigambo itavuga rumwe na leta hamwe n'abakandida bigenga batsindiye igitigiri gitoyi c'ibibanza mu nama nshinga amateka.
Fidel Niyongabo, urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri website akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nchuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inchuti ya bose ku munsi wa gatanu w'inondwi igisata c'Ikirundi n'Ikinyarwanda cha radio yanyu ijwi rya Amerika kizokwiza imyaka 25 iheze gitanguye kubashikiriza ibiganiro na makuru atandukanye.
Icy'ingenzi dushyira imbere kuri rya Amerika nuko dukoreza abatwumva tugira ingufu zo kugeza amakuru kubera ko twumva ko namwe mwitanga mwivuye inyuma mukaduha amakuru kugira ngo tuyatangaze muzabikomeze.
Uyu ni Etienne Karekezi atwaye igisata c'Ikirundi n'Ikinyarwanda ku ijwi rya Amerika. Ino nkuru y'isabukuru igira 25 ya radio yanyu niyerekeye umutekano muke ubandanya kuvugwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Turazirambura mu kanya gato, mugume hagufi y'amaradio yanyu. Amakuru yacu tuyahera mu gisata cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Abantu barenga 10 aribo bamaze kumenyekana ko baguye mu mirwano yahuje igisirikare cya Kongo n'imirwi itwaje ibirwanisho kuva ku wa gatandatu. Iyo ngwano iri kwibera mu misozi ya Minembwe iri muri territoire ya Fizi intara ya Kivu y'Epfo, ikaba yoba imaze guhitana abasivile bari mwabana. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Nkuko bigaragara mu itangazo ry'umuvugizi wa gisirikare muri aka karere, Kapiteni Dieudonné Kasereka avuga yuko mu ntambara yabaye kuva ejo kuwa gatandatu n'uyu munsi ku cyumweru hagati ya FARDC n'ihuriro ry'abagwanyi ba makanika Twigwaneho, Gumino, Android na FNL, igisirikare cya Kongo cyafushije abasirikare 5 hakomereka abandi 14. Ni mu gihe ku ruhande rw'abanzi bagwanya FARDC avuga yuko bibapfushije abantu 15 naho 35 barakomereka. Gusa umuyobozi w'akarere ka Minembwe Gade Mukiza Nzabinesha wavuga yuko mu bantu baguye muri iyo migwano harimo abasivile barimo n'abana bato b'abakobwa.
Kuri none abasirikare baduse barasa za runundu kabakire mu bashuri barashe amasasu menshi n'amabomba menshi ariko ntabariko babasubiza nyine barashe bonyine gusa nko gutera ubwoba barashe amasasu menshi tituramenya amadega y'abantu boba bapfuye iyo ngiyo ejo wenda no mu ijoro niho twashoboye kumenya abasivile 5 bapfuye barimo akana k'agakobwa hari ibombe yaguye aho bihishe ako kana amafragment aragafata karapfa.
Kamasa Ndakize ni umuyobozi w'abagwanyi batwigwaneho defense civile y'ubwoko bw'abanyamurenge aranyumuzi bivugwa na Kapiteni Dieudonné Kasereka ko bapfushije abantu 15.
Abo bantu bose ari abakomeretse ari avuga ibyo ngibyo ndatekereza ko ntaba ari inzozi n'ibyifuzo bye. Kwari umunyamakuru w'igisirikare cya Kongo afite kamera akoresha mu itangazamakuru rye nagaragaze amafoto y'abapfuye n'abakomeretse agaragaze n'ibitaro babavurirwamo. Ibyo ni ibinyoma byambaye ubusa, ahubwo ni ibyaso n'ibizo zakoze n'ingaruka zababayeho n'ibyo barimo gukora imbambi yabo nyine igenda ibapfana.
None se mwebwe mu ntambara mwatakaje bangahe?
Birabe kugira ngo tumenye umubare w'abaturage bamwe gutakara.
Chakoza ku ruhande rwa General Louis Nzabampema, umuyobozi w'inyeshamba za FNL zigwanya ubutegetsi bw'i Burundi, nawe FARDC ishinja mu gufatikanya na Colonel Makanika mu kugwanya ingabo za Kongo ziri mu Minembwe, aranyomuza iri tangazo rya FARDC.
Kongomani kandi abo bari kubaragwana nawe ari abakongomani natwe turabarundi, rero ntitwokwivanga muri izi ntambara kuko twaba dusanga ariko turakora ibinyuranye n'amategeko. Twaba dufite ibyacu tuko turategura byo kujya iwacu mu Burundi, ntabwo twoja mu bya Kongo nitwogwa ntambara iri cyangwa se tuko tubishobore. Rero abo bari kubaravuga ibyo ariko bavuga amajambo batabanje gutohoza, bari kubavuga ibinyoma. Hariho abahinga ba ONU bakora ibyegeranyo ubwo ninyuza nimwasanga mu byegeranyo ariko barakora bazosanga twebwe FNL hari uruhande rw'abatwigwane rwa makanika turiko canke uruhande rw'abamayimayi.
Nubwo umuvugizi w'igisirikare muri sekitere operationnelle Sokola de Kapiteni Dieudonné Kasereka avuga yuko intambara yahagaze, bamwe mu baturage bo mu Minembwe bavuga yuko bakomeje kugabwa ibitero aho bahungiye. Jason Maniragaba twavuganye nawe kuri telefone ari irundu.
Abaturage bo mu Gahwera intambara birakomeye cyane ku Kivumu naho ko bararwana cyane kurunondo nta bariki ari habera abana batwirwaneho barahavuye donc bahavuye mu gitondo karekare kuri karongi naho intambara yiriwemo kuva mu gitondo ihagaze aya masaha mpaye guhamagara niho isa nihagaze ariko mayi niri n'ubu niho niri donc irahanganye n'abaturage
na Blaise Aimable ni umuvugizi wa Mayi Mayi Biloze Bishambuke aranyamuzwe bivuga nabo baturage b'abanyamurenge ko Mayi Mayi ifatikanyije na FARDC muri iyi ntambara
ntabwo tuganira tubafasha turahagaze turi iwacu tucunga abaturage bacu ibintu zabo ariko ntabwo turi muri iyo ntambara imwe
kuva tariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2021 mu minembwe hadutse umwuka mubi hagati y'igisirikare cya Congo n'abaturage b'abanyamurenge ni nyuma yaho hari abaturage batanu barimo abagore bane barasibona abasirikare ba FARDC bakorera muri brigade ya 12 ikorera mu minembwe Vedasinga bwo kubwira Ijwi rya Amerika ibuvira mu ntara kivuye
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nenefice ku masonga nkitangura kwa gatanu w'inondwi radio yanyu Ijwi rya Amerika izokwiza imyaka 25 itanguye kubashikiriza ibiganiro n'amakuru mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri indwi dutanguye ibiganiro vyacu bizoshimikira ahanini kuco iyo radio yashoboye gushika ko muri iyo myaka n'icitegekanya kuzoshika ko muri kazoza kagufi na kakure mu kiganiro maze kugirana na Etienne Karekezi atwara igisata c'Ikirundi n'Ikinyarwanda akaba ari mu bakozi batanguranye n'iki gisata mu mwaka w'1996 yatanguye asigurira igituma iki gisata caravutse
mu byukuri ni serivisi yatangiye kugira ngo ifashe abanyarwanda n'abarundi bari batatanye n'imiryango yabo bari barabura hirya no hino mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga bigari no hirya no hino ku isi nyuma y'intambara yabaye mu Rwanda na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda nyuma y'intambara n'ubushyamirane hagati y'amoko mu Burundi abantu baratatanye ibi rya Amerika ryatangiye kugira ngo rebe ko ryahuza abo bantu haba guhuza imiryango guhuza abanyapolitiki batavuga rumwe ndetse no kunga umuryango nyarwanda n'umuryango w'Abanyakarundi
inyuma y'iyo myaka izo ngwano zibaye iyo jenoside ibaye Ijwi rya Amerika ryaragiye rirakura bukebuke imyaka itanu imyaka cumi cumi n'itanu iyo ntumbero yagiye irahinduka gute izo ntambara zigiye ziracureha imigambi itandukanye mwagiye murakomeza mukora yabaye
urebye gahunda zacu mpereye ko guhuza imiryango yaburanye n'ababo ibiganiro dusangira ijambo navuga gahunda y'ikiganiro cy'urubyiruko ejo bite icyakurikiwe n'ikiganiro kindi cy'urubyiruko mu Burundi hari ibiganiro bijyanye n'ubuzima bw'imibereho y'abantu ibiganiro kurwanya sida twavuga n'ikiganiro kigezweho ngubu cyane cyane cya Morisa ku rw'i Amerika dutumira abantu b'inzego zitandukanye bose bakagira uruhare ibiganiro by'urubyiruko ari ejo heza cyangwa se ikiganiro nakwita ko kibanda ku badamu muri iki gihe kugira ngo mube ko bafite uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu cyabo ariko cyane cyane n'imiryango yabo muri make nicyo navuga ko iyubire abo bose ni yabo
Etienne Karekezi Ijwi rya Amerika aho mushitse mu Kirundi n'Ikinyarwanda murahashima nimba muhashima ahanini mushimiki ivyabagwe n'ivyahe hanyuma ningene muzamura birengera mu birengera gute
aha navuga ko mwitangazamakuru cyane cyane ko batwumva bari mu karere k'ibiyaga bigari ubwa mbere itangazamakuru rimeze mu nzira nyinshi cyane 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 ko rivugwaho byinshi ku bibazo byabaye haba mu Burundi haba mu Rwanda ntabwo ryagize uruhare rushimishije mu bihe byashize icyo twashyize imbere ni ukumvikanisha neza ko itangazamakuru rero kugira ngo ryubake igihugu ryubake abantu aha cyane cyane nashimira abanyamakuru bacu cyane cyane abakorera mu karere mfata umwanya mbashimire mbikuye ku mutima kubera ko bitanze cyane ku buryo burambuye bitanze cyane ku buryo tutabasha gusubiramo ngo tubashe kubashimira ku buryo buhagije ahanini ingorane nyinshi navuga twagiye duhura nazo nibo akenshi zagwagaho hari benshi bafunzwe hari benshi bahunze hari benshi muri bo ndavuga abanyamakuru babujijwe uburenganzira bwabo hari na benshi bahagaritse uwo mwuga kubera gutotezwa ibisabwa ko arizo ngorane ahanini twakunze guhura nazo ariko sinanaguhisha ko natwe ubwacu dukorera hano ibibazo byo kuba twaterwa ubwoba ibibazo bijyanye n'uko hari abumva hari ibintu tutatangaza ngo bimenyekane hari n'abumva ko twatangaza uruhande rumwe ntidutangaze iby'urundi ibi byose ni ibibazo bihoraho mu itangazamakuru gusa ikintu kimwe nashimangira ni uko uburenganzira bwo gutangaza amakuru kimwe n'uburenganzira bwo kubona amakuru ni urugamba ruhoraho amaleta menshi ku isi ntiyifuza ko amakuru atambuka ari ukuri niyo mpamvu abanyamakuru benshi natwe turimo gutangaza ayo makuru kugira ngo tuyabone twemere kuyatangaza n'urugamba ntabwo ubwo burenganzira leta izabwa ku buryo bworoshye akenshi ni ukubuharanira yewe n'ubwo kugira ibyatembere mu majyambere tuvuga ko bifite demokarasi isesuye abanyamakuru igihe cyose bahura n'ingorane zo gutara amakuru no kuyatangaza bijyana ndetse n'ingaruka zijyanye no gutanga ayo makuru cyane ko amaleta menshi yumva ko hari ibintu abaturage batamenya twe rero icyo twashyize imbere ni uko inkuru yose yaba nziza yaba mbi tuyivuga uko yakabaye
uwo murongo n'akarangamutima k'umwuga ijwi rya Amerika rigendera ko Etienne Karekezi atwara igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda abandanya avuga ko vyoroshe kubahiriza ahanini kubera intererano y'impande zitandukanye aha Karekezi aranashimira izo mpande
icy'ingenzi dushyira imbere kuri rya Amerika ni uko dukorera abatwumva cyane cyane kugira ngo ufate uyu mwanya nshimire abakoze ibiganiro byacu kuva tugitangira imyaka 25 irashize iyubire iyo myaka ni iyanyu mwe mwatwumvise aho mwari hose aha ndavuga cyane cyane Diane abatwumvaga bari mu mashyamba ari impunzi abatwumvaga baraburanye n'ababo babashakisha abatwumvaga bari mu gihugu cyabo ariko batisanzuye abatwumvaga bari muri za gereza bafunzwe abahana uburenganzira bwa kiremwamuntu abanyamakuru hirya no hino ku isi ndetse n'abantu ubwabo batugeza amakuru abo bose ni batuma n'ingorane twahura nazo twumva ko twazirenga tugakora twitanze nawe urabizi nawe uritanga ku buryo burambuye na bagenzi bacu hano bose turitanga ku buryo burambuye kugira ngo ayo makuru abashe kugera ku bantu agenewe nkaba rero ufashe uyu mwanya iyubiri kugira ngo bose tubashimire ko tugira ingufu zo kugeza amakuru kubera ko twumva ko namwe mwitanga mwivuye inyuma mukaduha amakuru kugira ngo tuyatangaze muzabikomeze
ego abo nyine ushimira abanyagihugu babanye namwe iyo myaka 25 mwebwe mwarayibayeho ku ijwi rya Amerika yose ko mwatanguranye n'igisata Etienne Karekezi mubemereye iki mu myaka iri imbere ya kazoza
ejo hazaza hey service nanone navuga ko tuzayikesha abatwumva ikigaragara nuko isi tugezemo yabaye nk'umusozi umwe amakuru twatanga kenshi kuri radio cyangwa se ku rundi ruhande amakuru twatanga ku buryo bujyanye na mudasobwa imbuga ngarukanabumenyi aragenda afata indi sura icyo numva twahamagarira abatwumva cyane cyane abakiri bato bakoresha iryo koranabuhanga bakora cyane ubuhinga ngarukanabumenyi nababwira ko tugiye kwagura uburyo tubagezaho ibiganiro byacu ariko cyane cyane aribo duha ijambo twifuza ibiganiro byacu navuga radiyo yanyu ubwanyu mwagiramo uruhare rurenze tukumva ko twatangiye ari radiyo imyaka 25 ishize ariko navuga ko kimwe n'ibitangazamakuru bitandukanye ku isi serivisi y'ikirundi n'ikinyarwanda ku ijwi rya Amerika nayo irimo gufata indi sura twagura amarembo ku bijyanye n'imbuga mpuzamahanga kugira ngo tugeze amakuru ku batwumva dukoresheje cyane cyane za video turakoresha ibiganiro mbona nkubone mu buryo butandukana. Niyo mpamvu twifuza ko tuzibanda cyane ku bijyanye no guhakurikira kugeza amakuru dukoresheje Facebook, Twitter, Instagram na YouTube. Mwese rero ubwo ndabatumiye iyubire y'imyaka 25 namwe ahanini nimwe tuyikesha.
Ego, imbere yo kubasezera muri nondwi naho hari ico mutegekaniriza abakunzi b'ijwi rya Amerika gushika kuwa gatanu muzohimbaza iyo myaka 25?
Guhereza uyu munsi ku wa mbere, icyo twavuga ni uko duteganyije ibiganiro bitandukanye kuva uyu munsi kunarwa kugeza ku cyumweru. Iby'akarusho ku wa kane no ku wa gatanu, twifuza ko mwese mwagira uruhare mu kutugezaho yaba amajwi cyangwa se za video z'udushya tuberaho iwanyu, tukabisangiza abatwumva kuri isabukuru. Andi byose tubagezaho guhera uyu munsi ku wa mbere, tuzagaruka cyane ku bijyanye n'imyaka 25 n'iyi yubire ya serivisi y'ikirundi cy'u Rwanda n'iyubire ya radiyo yanyu n'iyanyu.
Ego, Etienne Karekezi, twibutse ko mutwara igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda ku ijwi rya Amerika, mukaba muri n'umwe mu bamenyeshamakuru bakoreye kino gisata kigitangura imyaka 25 iraheze. Tubakeze twongera tubashimira kuri kano kanya muduhaye kugira ngo dushobore kuyaga.
Ndagushimiye Diane Nahazwe, nawe kandi ngushimira cyane kuko witanga mu gukora uyu mwuga, witanga titangiriye. Nkaba numva neza ko iyi myaka iri imbere, wowe uracyari mu bato bari muri serivisi, ko tuzakomeza gukorera hamwe cyane cyane kugira ngo uburyo twatangiye aka kazi n'intego twatangiranye zakomezwa, cyane cyane namwe mugira mwinjira mu mwuga ku buryo bukurikirana.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Makuru y'imikino na sport ubu naho duhereye mu Burundi, aho mu rwiserukira gihugu mu mukino w'umupira w'amaguru w'abadashikana imyaka 25 ubandanya imyiteguro y'ihiganwa rya Sekafa rizotangura itariki ya 17 za kuno kwezi muri Ethiopia. Bitegekanijwe ko bafata urugendo ku munsi wa gatatu w'inondwi. Dutanguye inkuru ya mgenzi wacu Desire Hatungimana.
Ukwezi kurarangiye uwo muguri mu myimenyerezo ibuye mu ntara ya Ngozi ku kibuga Rukundo. Jimmy Ndayizeye awumenyereza amenyesha ko abakinyi biwe bigenjeje neza mu myimenyerezo, akizera ko bizogenda neza mu ihiganwa bagiye kwitabira kuko abakinyi biwe nka bose atakibazo bafise.
Turiko turitegura neza gushika kuri no saha, abakinyi nka bose bameze neza. Umukinyi umwe niwe novuga yuko yababaye kuri entraînement ya hijya ejo, murazi yuko twari dufise abakinyi benshi ariko ubu twaragabanije tugumana abakinyi 28. Ubwo twari tumaze nk'indwi yose dukorana, uravye ingene imyimenyerezo iriko iragenda, novuga yuko iriko iragenda neza. Turiko turitegura Sekafa neza.
Umumenyereza navuga ko muri rusange bimeze neza kubona bataronse inkino za kivandimwe, abona ko aragahaze. Amenyesha ariko ko ku munsi wa kabiri buca bafata urugendo bazogenda bakinya urukino rumwe.
Nivyo murabona yuko vyahuriranye, hariho tournoi iriko iraba ya Pierre Nkurunziza. Twaragerageje gukora hamwe imyitozo iyindwi twagomba gukina match muri weekend, ariko twararondeye urukino rwa kivandimwe rwa gicuti twarabuze kuko murabona yuko hari iyindi tournoi iriko iraba. Urabona n'iyindi migwi batubwiye ati niho tugitangura kwitegura, ariko ku munsi wa kabiri turize yatagihindutse ko dushobora gukina urukino rwa kivandimwe Bujumbura na Egrenoire imbere yuko tugenda.
Kugeza uno munsi ibihugu 11 nivyo bimaze kwemeza ko bizitabira iryo higanwa rizobera mu gisagara cha Darbahir mu gihugu cha Ethiopia. Muri volleyball naho mu nkino zo gusoza iri higanwa ry'i Bujumbura, umugwi wa Gakasumos mu bagabo ni we watahukanye igikombe utsinze Amicale des Sportifs de Bujumbura ku maseta 3-1. Kizigenza uwo mugwi akaba amenyesha ko babikesha ibikorwa kuko atawari yiteze ko bogera aho bari uno munsi.
Va ku ntango baritanze, turakora turakoresha inguvu zacu, turonka ikibanza cya kabiri muri shampiyona. Ariko ku maturuma yagiye arakurikira twaragiye turakosora gato gato, dutwara kupe ya mbere n'iyi kupe igize kabiri, biboneka ko twakosoye cyane harimo n'ubuhinga bw'umukoshi kuko twagiye turamwumviriza impanuro aduha.
Mu Bigeme naho igikombe cyatahukanywe n'umugwi w'igisirikare Muzinga utsinze Gendarme Light Club ku maseta 3-1. Kizigenza uwo mugwi w'igisirikare arashima ingene bagiye baritwara uno mwaka.
Twe twarakoze nk'uko dusamenyere Davidi batutoze ko bikwiye kandi natwe turita uko bikwiriye. Mva rero ingufu zitwiye hamwe tatutoki komentari.
Ngenda ku Mana Claver arangwe ishira hamwe rya volleyball mu gisagara cha Bujumbura arashima aho volleyball igeze ariko akabona ko hakwiye amahiganwa menshi kugira udukosa tumwe tumwe tucibonekeza dukosorwe. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana chakuregwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda we atubwira ageze mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda.
Mu mukino w'intoki cya basketball kuri wa mbere muri Kigali Arena i Remera haratangira irushanwa rihuza amakipe y'ibihugu mu cyiciro cy'abagore mu karere ka gatanu k'imikino muri Afrika. Intego y'iri rushanwa ni ugushakisha ikipe izahagarira aka karere mu irushanwa ryo guhatana igikombe cya Africa for Basket rizabera Yaounde muri Cameroon mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka. Amakipe ane niyo yagiye guseruka muri imikino ya Zone 5 ariyo u Rwanda, Misiri, Kenya na Sudani y'Epfo. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda imaze amezi hafi atatu yitegura. Ku bakinnyi basanzwe bakina muri shampiyona mu gihugu imbere hongewemo abandi batandatu bakina hirya no hino isi nkuko bisobanurwa n'umujyanama mu birebana na technique mu ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda Claudette Habimana.
Hongeyemo Houston akina muri Amerika, hongerwamo witwaramo Kiyobe Chantal akina muri Kenya aniga muri universite yo muri Kenya ni n'umunyarwandakazi. Hongerwamo Murekatete Bella ni umunyarwandakazi wiga muri universite muri Amerika akaba nayikinira. Hongerwamo Butera Hope nawe ni umunyarwandakazi ukina muri universite yo muri Amerika akaba anakinayo anabayo. Hongerwamo Tiara Henderson ni umunyarwandakazi ukina muri Romania afite nationalite ebyiri. Hongerwamo Sifa Ineza Joyeuse we uyiga muri Amerika akaba anakinira ishuri yigamo.
Muri iyi mikino buri kipe igomba guhura n'indi hakazajya haba imikino ibiri ku munsi. Uwa mbere uzajya utangira isaa 9 z'igicamunsi, uwa kabiri ukazajya utangira isaa 12. Amakipe yose namara guhura hazakurikiraho imikino kimwe cya kabiri kirangiza aho ikipe ya mbere izahura n'iya kane hanyuma ya kabiri ikazahura n'iya gatatu. Irushanwa rya Zone 5 rizasuzwa ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa karindwi. Ikipe izaba ya mbere ikazabibonye uburenganzira bwo gukina Afrobasket y'abagore aho amakipe 12 azahurira muri Cameroon. Tunyarukiye muri volleyball, ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakobwa batarengeje imyaka 20 irimo gutsindwa bikomeye mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'isi ririmo kubera mu Buholandi no mu Bubiligi. Ku ikubitiro mu mukino wayo kwa gatanu w'icyumweru gishize, ikipe y'igihugu y'u Buholandi yakubise icyuhagiro abangavu b'u Rwanda ku maseta 3 ku busa, amanota 25-6, 25-6, 25-6. Ku wa gatandatu ikipe y'u Rwanda iyobowe n'umutoza Christophe Mudahinyuka nabwo yatsinzwe na Brazil amaseta 3 ku busa biza kuba agahoma munwa kuko ku isete ya gatatu abanyarwandakazi babonye amanota 2 yonyine. Ejo ku cyumweru u Rwanda rwongeye gutsindwa na Argentine amaseta 3 ku busa. Iyi kipe y'u Rwanda ya junior muri volleyball y'abakobwa irimo gutsindwa uruhenu mu gihe nyamara abakinnyi bayo mbere yo guhaguruka i Kigali bari bahigiye kwitwara neza bagatsinda amahanga.
Twatangiye kare igihe nk'icy'amezi abiri twakoze tuba mu kigo twatsa ama weekend tugakora bagana igihe cyo kwitegura tuba hamwe. Twakoze neza rero duhagaze neza ikipe izajya ngiye guhangana. Intego tujyanye nk'ikipe ni iyo guhangana kujya guhagararira igihugu neza, tugahagararira abanyarwanda muri rusange n'abanyafurika kuko duhagarariye Afurika. Amakipe abiri atangiye gutsinda.
Uku kwitwara nabi mu gikombe cy'isi ni imwe mu ngorane komite nshyashya y'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda ihuye nayo rugikubita. Mu myaka ine ishize nabwo komite yari imaze gutorwa muri iyo minsi yari yewe na Leandre Karekezi yasanganiwe n'umubatizo wo guterwa mpaga mu gikombe cy'isi cya volleyball yo ku mucanga mu bakobwa cyabereye i Vienne muri Autriche. Icyo gihe intumwa z'u Rwanda zarakererewe zigera ku kibuga isaha y'umukino wari guhuza Brazil n'u Rwanda yarenze. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
akaba ari nonga duce tuba turabangira ibiganiro n'amakuru twatubafitiye muri kino gitondo. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri micro mari 10 na Jewe Diane Linahazwe yakoze Facile Gebehu yavyegeranije mu kubasezera. Twongeye kubashimira kucizere mubandanya kugirira ijwi rya Amerika. Mwumvise ko izokwiza imyaka 25 itanguye kubashikiriza ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku munsi wa gatanu. Muzo dushigikire rero nkuko mwama mu kuduterera ivyumviro vyanyu mu biganiro vyacu bitandukanye bidasanzwe tuzobashikiriza muri notwe.